Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu y'ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe twizeye ko mukomeje kubahiriza ingamba zafatiwe icyo cyorezo. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Guhera kuri wa kane, itorero ry'Abadivantiste mu munsi wa karindwi mu Burundi riyobowe n'urwego rw'agateganyo kuzageza habonetse abayobozi bashya mu kwezi kwa karindwi kumwaka utaha.
Ku isi yose, mu mashengero yose, nta muntu barigera bakura mu kibanza ciwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo. Aho rero niho habaye ingorane, nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa. Twese tuzosubirizwa nk'uko bitegereza.
Uwo ni Daniel Bavuga Ubusa ugiye kuyobora iryo torero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ahumuriza abarihuriyemo. Impunzi z'Abarundi zirenga 500 zaraye zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ni nabwo kandi u Rwanda n'u Burundi byahererekanyije abaturage babyo bari bagotewe mu bihugu n'ingaruka zafatiwe icyorezo cya COVID-19. Abana b'Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse neza Eugenie. Mu karere, abantu batanu nibo bishwe n'abarobere b'umuhari ADF mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru ava mu baba muri ako karere avuga ko ibiziga bitanu byatowe i Mutuanga inyuma y'igitero cy'aba ADF. Umutegetsi wo muri Societe Civile Paluku Batoreni yavuze ko icyo gitero cyabereye i Kibwana hafi ku birometero 60 uva ku rubibe na Uganda. Abasivile 12 hamwe n'umusirikare umwe barishwe mu gitero cyabaye mu mpera z'indwi cyagirizwa abarobere mu muhari ADF muri ako karere ka Kivu y'Uburaruko hafi n'igihugu cya Uganda. Abahinga bavuga ko umuhari ADF umaze kwica abasivile 570 kuvaho igisirikare cya Congo gitanguriye kubahiga mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Uwo muhari wavuye muri Uganda mu myaka y'1990 n'umwe mu mihari yitwaje ibirwanisho irenga 100 ihungabanya umutekano mu ntara zo mu buseruko bwa Congo. Muri Afrika kandi, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kane ko abantu hafi 180,000 muri Sudani bahuye n'ingaruka z'imyuzure y'imvura imaze amezi igwa muri icyo gihugu. Ibiro by'igisata cya ONU kijejwe gutabara abari mu ngorane n'ibiza muri Sudani OCHA kivuga ko hafi amazu 166 yasambutse canke yatwawe n'amazi y'imyuzure yahitiye hagati mu kwezi kw'indwi. Ubutegetsi bwa Sudani buvuga ko bwatohoje abantu 224 iyo myuzure yahitanye hamwe na 54 bakomeretse. Leta hamwe na ONU baragabishije ko bashobora gutera indwara zitewe n'imigera iva muri ayo mazi mu gihe igihugu kitaratekana kandi kikirwana n'umugera wa corona. Igihugu cya Sudani gikunze kubona imvura nyinshi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa cumi aho buri mwaka giterwa n'imyuzure. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri wa kane ryaragabishije ko umugera wa corona wiyongereye mu baryo kuruta uko wari umeze mu kwezi kwa gatatu, aho wandukira mu buryo buteye ubwoba mu bihugu bitari bike by'uwo muryango. Amaleta ya Buraya no hirya y'uwo mugabane barasubijeho ingingo zo kurwana n'icyo kiza. Ubufaransa bwavuze ko kuri wa kane bwaronse abanduye bashasha barenga 16,000 inyuma y'umunsi umwe butangaje ingingo zikomeye zo kugenzura abandura cyane cyane mu gisagara cha Marseille kiri kwibahari Mediterane gisinzikaye kuruta ibindi. Mushikiranganje wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis nawe yaragabishije ko ashobora guhagarikwa imirimo mu gisagara cha Athene kiretse abanyagihugu bisubiye ko bakubahiriza kwambara udufukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira hamwe. Muri Israeli amashuri yarugawe kandi n'ibikorwa byo kwinezereza byarahagaritswe mu ndwi iheze inyuma yaho abandura bongeye kwiyongera. Komiseri w'ubumwe bwa Buraya mu by'amagara y'abantu Stella Kyriakides yavuze ko mu bihugu bimwe byo muri uwo muryango umugera wa corona wongereje ingufu kuruta mu kwezi kwa gatatu. Ibihugu birimwo Espagne hamwe n'ibindi bihugu byo mu buseruko bwa Buraya abinjira ibitaro cyane cyane abageze mu zabukuru ndetse n'abahitanwa n'uwo mugera bariko bariyongera. Uburusiya ejo kuwa kane bwari yamirije iterabwoba ry'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Irani no kugerageza gukumira ico gihugu. Bwavuze ko bwiteguye guhanahana ibidandazwa na Irani igihe kiringo cy'ibihano byo kutagura ibirwanisho byafatiwe Irani kizorangira mu kwezi kuza. Ibihano byo kutagura ibigwanisho kuri Irani bizorangira ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi kuza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabashije kugondoza ibindi bihugu muri ONU kugira ibyo bihano bigumizweho. Leta ya Donald Trump ivuga ko yafashe ingingo yo kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani n'ibyahagaritswe igihe haba amasezerano ya nikleyere mu 2015. Amerika yavuze ko iriko irarondera ingene yoza kandi Irani kugura ibiduga by'intambara by'Ubushinwa hamwe n'ibikoresho bikogwa n'Uburusiya byo kwikingira ibitero by'indege. Umushikiranganji w'Uburusiya jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Irani Mohammad Javad Zarif ku iterabwoba rya Amerika riteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Abategetsi muri Afghanistan bavuze cyo kuwa kane ko abajejwe umutekano bishe abatalibani 65 mu ntambara zikomeye zabereye mu buseruko bwa Afghanistan. Izi ntambara ziba mu gihe izo mpande zishamiranye ziri mu biganiro by'amahoro. Izi ntambara kandi zabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu inyuma y'aho abatalibani batereye inyubakwa y'ibiro bikuru by'igipolisi iwazikwa mu ntara ya Paktika. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Shah Mohammed Aryan yavuze ko iyo mirwano yamaze amasaha atari make abajeje umutekano bariko barivuna. Yavuze ko haruhande y'abatalibani 65 bishwe abandi 35 bakomeretse hamwe n'abapolisi batatu bishwe.
Arize Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru. Jute banwanye imwumba na dijwe ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Impunzi z'abarundi zirenga 500 zari zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zaraye ziciyeho. Habereye n'igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari baraheze mu Rwanda n'Abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye igasenyi Nemba adutegurira aya makuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515 nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita repatrie spontane aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo Barundi batashe akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba amahoro yabonetse nka ugaburi kitakaza wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kandi atandikihari benshi baririmira kandi no mu buzima nibi barisaba kubera nube n'uburu ruhande rumvuga turatuje
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
nuko numusenga amahoro mu gihugu yaraze ubungiye muri komune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanye nanemvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba baragetse ku iterambere nawe utera iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushyashya njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe yasere guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe yasere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badasanga hari abacungere muraziko niyo kambi yo isongore ntibamara umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
Tanetereyo ubaransubiye kureba abana banje. Kuko abana giye kuvaza barakize. Mugabona kungo kugenda kureba abana. Naje mu kwa gatatu. Wa naringwaje. Subire mu bana abasize bonyene. Ehe nayo ndabakumbuye. Meta tandatu nimeje. Eh subire ndabo two mu rugo.
Numva ni nese nyine. Ah ndanezewe cyane nyene. Nje hacigiye kinini naje mu kwicenda. Itari kenge ariko nifite ijyana yo kudakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyuganye ko nasaba gutaha nk'uko gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeje ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa ruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywa na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Claver Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika
Leta y'u Burundi n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 ejo kwa 4 bumvikanye ku nzego z'agateganyo z'ubuyobozi bwaryo. Iryo torero ryarimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu cy'u Burundi. Eroje burika neza uri Nairobi muri Kenya abaye inkuru irambuye.
Byashyizwe muri igisa divantiste imyaka ibiri iragahera iragacingwa ibyo
Awari kumugwa mukuru butunze Bujumbura ku cicaro gikuru cishengero rya Adventiste b'umunsi w'indwi. Umushikiranganji Jevendi rakaba bucamuzajejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo. Bwanandi rakaba bucayagabishije abasubira gutera akajagari.
Mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference generale. Mu kwa gatandatu hari amatora yo mu madivizio. Mu kwindwi amaniyaga abashikiriwe. Batanze uburongozi butwara iniyo y'u Burundi gushika ku matora. Nta muperezida batanze. Tutangira kubaza ngo perezida ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataye akanovera ubu urushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo soso umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uri nibe yicara imabayi agakubita audio akarungika ndagira ndabasabe zodio zihagarare nimbe nkuri turiko dukora igikorwa cy'Imana.
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rwifata kibanza yijeje ko atazoba intambamye
kwisi yose mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanda ciwe atari mu itongo ryase ngo avuge ngo simvamwe aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa twese tuzosubirizwa nkuko bitegereza ashitwegwa dutunganya amatora amatora azotunganywa n'urwego rukuru rwa divizio rukorera Nairobi sitwe dutunganya amatora twego bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye ujya muntu yavuye muri divizio ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri polisi abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu ishengero ry'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya polisi niko ivuga nibarongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasaba ubutegetsi kurekura abafunzwe bagirizwa imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapastoro
kuri ibi umushinganiro yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati ibya Kayisari mu ya Kayisari iby'Imana mu y'Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo ibyabaye none bafunzwe bajye gufungura n'ibyo akore ko bafunguye ikosa bakoze bari Yesu icyo nibo bakati imyaka 20 bwo uzocugenda gute ikosa bakoze rihanwa na Cote Penale y'Uburundi uno munsi turi kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano gihanwa n'igitabo mpana byaha ahanwa n'igitabo mpana byaha bataraje muri pastor icyo nawe ugira kurasunika ukabona bagushikire tembe bijyanye kwavuze n'ibiki uzotangiye kwa yamaboko kandi no bamenyesha bene data b'abanyarwanda gushikira nkanji kumutekano ufata imishinga y'inora gatungi ubu ntaho duca niba ari uramatari ntawabanza gusaba ko bikirwa banza mugira ngo bandagire gute
Waserukishe ngero rya Adventiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashangaa matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite ubwacu
tunamurundikia mzigo yeye
ducha turi mwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
vyaiza kotwebuga kutugira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aiko kuwera yuko twiga umiye umukozi wa leta ni ngonga kufasha
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ajili kandi tukemurukire umukuru w'igihugu
naamini muafaka tulioufikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndizera yuko intambwe tugezeko arukubera gushira hamwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushinjagara
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingorane mu ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 habonetse imicibiri idahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 umwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ariko cicicaro mu gisagara cya Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe president w'ico gihe igendera Pierre Nkurunziza imijyano yakomeje no Burundi yajije Joseph Ndikubwayo yaba indongozi y'abadivantiste yo ku munsi w'indwi bivugwa ko yahise mambika n'umushikanganje we ntwawe hagati yawe akazikare barandagiye wabwiye amenyesha makuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugizwe n'abantu bafite ivyumviro bimwe gusa abadivantiste yo ku munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganje w'intwawe hagati y'ivyerekana ku iryo shengero ifite abayoboke barurwa ku 2005 eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta
niga mu mwaka wa 5 ngahinduta hariho abana babakobwa twahora twigana bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibicici gukora akazi abandi abandi nabo babakobwa nyene n'abahungu bose baragima ibikici gukora akazi kuberako atanyigisho zihari dutika
akaye bafise ibikoresho vy'ishura tamuzu nabarya biga mu mashure makuru makura badafise ivyo batwarira mamakaye bafise ibikaye vyinshi biharakenewe ishakoshi n'amakaye n'amakaramu hariho nyene n'abahevye kubera badahuza n'abari mu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamwo yihebera
dusaba turasaba yuko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi baguma baheba bagenda ku bagabo batwara inda zishushe kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyira bw'abantu karusha tukuma duhura n'ibibatsi
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane icyo dusaba UN twoyisaba ko iyo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya
hanyuma kore turasaba n'ifashanyo nyene kugira natwe tuze turaronka ibindi nyene bitandukanye hani forome ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kukubera benshi bace barongorwa abandi barahebe ishuri izo ngorane bahuye nazo yo ni benshi rwose ngira n'ibice bitanu ku ijana
nta bikoresho bafise na cane cane nka bijya bikoresho babaha by'ishure ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
ibikoresho byo ntabyo bafishe kukubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kandi ataha umuntu aronka gahera ibikoresho nyine bashobora kubibura kandi urabona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahengene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufise imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka nce nirongorerwa benshi rero bararongowe benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanzi baca baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye hari igihe ushobora kubura umubashyira ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta rero umaze kuronka nk'umubashyira avuga ati reka ndagutware tuze kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nka bamwe nk'amakaye yarabaheranye n'amakaramu ahubwo igihe cyose aba ni uko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha kugira ntibajye baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
radijwe rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 9 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turakigezweho na Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 25 Nzeri umwaka w'1977 Steve Biko wayoboraga ishyaka Mouvement pour la conscience noire muri Afurika y'Epfo yarashyinguwe umuhango wo kumuherekeza witabiriwe n'abantu bagera ku 15,000 barimo ambasaderi wa leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi badiplomate 11 Steve Biko yapfiriye muri gereza ku itariki ya 12 Nzeri umwaka w'1977 nubwo atari mu ishyaka rya ANC ryari ku isonga y'amashyaka arwanya ivanguramoko muri Afurika y'Epfo Steve Biko yibasiwe n'ubutegetsi muri Gashyantare umwaka w'1973 yafatiwe ibyemezo bimubuza kongera gufata ijambo mu ruhame ndetse abwirwa ko adashobora kuvugisha umuntu urenze umwe mu gihe kimwe. Ibyo byemezo ntiyabyakiriye, ahubwo yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo y'abanyeshuri yabereye Isoweto umwaka w'1976. Steve Biko yafashwe ku itariki ya 16 Kanama umwaka w'1977. Abashinzwe umutekano bafunze umuhanda yanyuragamo, yambuwe ubusa, yambikwa amapingu, ajyanwa mu biro bya polisi ahitwa Port Elizabeth, aho yakorewe iyicarubozo, arakubitwa karahava. Abaganga bagaragaje ko yapfuye, ubwonko bwe bwangiritse. Abakozi batanu bari bashinzwe umutekano bemereye akanama gashinzwe ukuri n'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo uko aribo bamwishe. Steve Biko yapfuye afite imyaka 30, hasigaye imyaka 14 kugira ngo icyo yarwaniriye kigerweho. Kurandura ivanguramoko muri Afurika y'Epfo byagezweho mu mwaka w'1991.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti, mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko mu kiganiro muri isanga kiri ubuhite ku isaha isanzwe tutari bubashe kwakira ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo, kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu, twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe dukomeje kwizera ko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimira uko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Karara Alimasi niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013, Ubushinwa bwongereye umurego mu gushyira ibimenyetso ku birwa, ku butaka butandukanye budatuwe no ku bindi byose biri mu mazi mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ubushinwa burakora ibi buzi ko bishobora kwangiza ubutaka bwigarurira, bukanashyira abasirikare ku butaka bumaranirwa. Ibi byageze ingaruka ku biba mu nyanja, byavuzwe n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru muri Departement ya Leta muri Amerika mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa munani. Ubushinwa bwifashishije izo mbuga mpimbano mu kwagura aho abarwanyi babwo barwanira mu mazi bashobora kugera, n'amato ya gisirikare akurikirana uko amategeko yubahirizwa, akenshi abagaragiwe n'igisirikare cy'Ubushinwa hagamijwe gutera ubwoba no gutesha umutwe abo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Bavuga ko igice hafi ya cyose cy'inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa ari cyabo. Ibintu byifashe gutyo nubwo mu by'ukuri mu 2016 urukiko rukemura impaka hakurikijwe igika cya 7 cy'amasezerano ya ONU cy'itegeko rigenga inyanja, rwanzuye ko nta shingiro mu rwego rw'amategeko Ubushinwa bufite bishyikira ibyo bwita ibyabwo mu nyanja birenze ibitangwa n'ayo masezerano. Amerika yashyigikiye cyane iki cyemezo nk'uko umutegetsi muri Departement ya Leta yabivuze. Yaragize ati, dutewe impungenge cyane n'uburyo Ubushinwa bwakoresheje amayeri yo kubindikiranya abandi bavuga ko ahantu ari ahabo ku buryo batabasha kugera ku mutungo kamere wo mu nyanja. Ikintu kimwe kigaragara ni uko ibigo bya Leta y'Ubushinwa byagize uruhare rukomeye mu kubaka no gushyira amatsinda y'abasirikare mu birindiro kure y'igihugu. Kubera iyo mpamvu Departement ya Leta ya Amerika yashyizeho ibihano mu bijyanye n'impushya arizo visa zihabwa Abashinwa bagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya Beijing byo guhungabanya inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ni nako kandi Departement ishinzwe ubucuruzi Amerika yongeye amasosiyete 28 y'Ubushinwa ku rutonde rwayo biturutse ku ruhare rwayo mu bikorwa nk'ibyo. Ibyo bikaba bivuze ko ikintu cyose kigomba kugemurwa mu mahanga n'icyari gisanzwe kigemurwa yemwe n'icyagera mu gihugu kinyuze ahandi kivuye mu isosiyete iri kuri urwo rutonde kizakenera uruhushya rwihariye. Umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika yagize ati, ibindi bihugu nabyo bishobora gufata ingamba nk'izo kandi turatekereza ko cyaba ari ikintu kiboneye. impungenge dufite ku byerekeye inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa no ku bindi bikorwa by'uburiganya tuzisangiye cyane n'ibindi bihugu kandi turabizi ko birimo gusuzuma neza ingamba zabyo n'igihugu cy'Ubushinwa mu bijyanye n'ubucuruzi guhererekanya abanyeshuri visa n'ibindi byinshi. Yakomeje agira ati ibi tubikoze kugira ngo byumvikane neza ko ibindi bikorwa bya gisirikare no gukomeza kotsa abantu igitutu bitemewe kandi ko ntaho bihuriye n'inyungu z'ibihugu bituranye n'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigabo.